amagara ameze neza no kuza ngaha kuri VOA nashimye yuko ngira marche nashatse yuko ninono limiti gatoya urabona ibintu nkabiriya bijya mu nda n'ababivura bavura muri system yo kubikura mu nda nyene hanyuma amaguru abakomeye amaboko abakomeye n'ibindi babikomeye rero ndakomeye meze neza amaze no kujya muri test yindi nagize ejo bundi kwa muganga barampimye bapima amafigo ajya no muri scanner nuzeye na foie pima n'amaraso pima umukoyo pima umusarani byose bimeze neza
umeze neza inyuma yo kuvuga yuko wahawe ishano uyu munsi uracavuga uti nari nariye ishano koko
none noreka kubivuga ega byarabaye noreka kubivuga gute ntibisigura yuko umuntu ngo agize mitene ngo acayibagira ibyabaye erega nawo nari gupfa n'abantu bari kwibagira kuko agapfuye kabazwifunye nta kintu cyo guma mu mitwe y'abantu cyane ibintu saba yuko twobandanya imana yarakinze akaboko ubusima kandi burabandanya n'ababikoze bazopfa imbere yanjye niko bimeze
utabiko zashobora gupfa imbere yawe ariko nibaza ko byo bana byiza ababikoze habaye amatohoza bakamenyekana
ako n'akazi ka leta na polisi kandi hano mu kiganiro cha VOA sinoza ngaho cyane nkora akazi ka polisi nangure ku domakuru toka abantu icyo nzi gusa aho nari yarazwe ababikeje narabibabwiye abashatse kubimenya ejo nzoba ndi muri repetition n'umugwi wanje kuko ku munsi wa gatandatu ndafise konsera yitwa Thika umuntu wiheze nari i Mombasa ubuzima bwacu bubandanya kandi n'umurindi na speed nyinshi kandi mu Burundi zojayo nzosubirayo hanyuma no mu marestora nzojya nimba byaranse yuko mpfa sinzopfa niko bimeze
mbona bivugana akamwemwe umengo ntacyo bigutwaye umuntu yavuga ati ubwo kidumo so kwiremeje cyane
oya reka ndakubarire jewe ndi umuntu yemera imana muri bibiliya ari hantu handitswe yuko abana b'imana naho bazogishano nacyo bizobagira niko vyageze ubu ndafise umunezero ntagere kimana yerekanye ko nduwayo so kwiremarema niremareme kuko nusha kubikora sindamuzi nuko asa mu maso urumva ashobora kuba yinyegeje no ngayi Nairobi izo mpamvu zibibateranije naramenye imana yarakinze akaboko n'ibindi zo bikinga nzofa ku munsi wanje
izo mpamvu twavuga tuti ntuziyumvira ntushobora kuziyumvira kuko twarabonye cyane kuva mu mwaka 2015 hagiye haba abarinzi bagira ahantu begamiye ariko we twakubonye uji Bujumbura uji Kigali uzi Nairobi ugenda ha mu karere mu gihe hari habaririmbyi aje Kigali gusa ntaje Bujumbura cyakaje Bujumbura gusa ntaje Kigali
urumva ibintu byiwanje birafite kayise kanini cyane je naje mu gihugu cya Kenya 95 amasasi Bujumbura arutavana ko abaturiya n'amapine bari ngaho bimwe bitana amaboro hari imigwi yari shamiranye abashanze sheke amasande fete na gumanda vyumva batije debu namba libiki abashinga amateka abashikira nganje barasigwaho bari mu bitaro ije nibintu ni kayise tuzi twese kigeze kuba haizi imyaka 6 natumiwe niteka rikomeye cyane na leta y'icyo gihe yatwagwa na Major Pierre Buyoya kuja kuririmba amahoro igena ari nasohoye indirimbo yahuza abarundi itwa uwishe n'uwasahuye watote jabandi wikitse mukizi ibintu nk'ivyo ico gihe imigwigwana washaka reka ndudureko ahanini y'abahutu yari kiri mu ishamba bari bafise droit nabone yo kunyita ikiso ico gihe wari yandumiye washaka yari umutuzi Alexis Nduhije yatwari radio RPA bacha bavuga ati yatumiwe n'ibinywa maraso reka tumwereke iyo mbwa ariko siko vyagenze je nagira mbwira abarundi ijambo ryitwa mahoro nawo basi ryovugwa ritavuye mu mutima w'umuntu rikaba fake ni kintu cy'agaciro sana ni ng'umuntu yovuga amaraso ya Kristo amahoro n'umutahe munini iki gihugu tubamo cya Kenya ndibaza naha iyi nyubakwa VOA ikorera sinibaza ko yaguze n'abanyamerika iyi nibanye ni gihugu rero iwacu umenga amahoro ategereza kuzovugwa kuri bamwe baba bafite inyungu bashaka kuyumva ko abandi bashaka yuko ayo mahoro avugwa icyo gihe azoba yabahitanije akantu kanaka kubera ko kahise kiwanje ko kwama ndiko ndavuga natinya kandi ngasanga abarundi hose aho bari kuko jewe ndavyo murundi birangora no kumenya ubwoko bwiwe kiretse nyibaririye wenyewe kandi simwumva yuko ari ibintu by'akamaro kuri jewe nacyo gituma kubera ivyo hose mu karere nakigwa ng'umwana ageze wa bisi murakoze
namwe muri imbyi kidumo kuri hakanya muhaye ijwi rya Amerika
najenda bashimiye cyane kandi uko mundumye ko nzogumanza kwama uri kugira madeba politike siko gukunda igihugu oya rungika mahera hari ya mu Burundi ufasha abatishoboye cyange ugira imigambi y'iterambere itanga akazi kugwaruka aho ni uzocutwerekaye gukunda igihugu ariko ayandi yose ni bla 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 bla.